Mubazo umukuru w'igihugu yabajijwe harimo ikibazo cy'amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije amezi abiri bafunzwe. Babajije nimba iryo fungwa ritariko risubiza inyuma uwo mugabo kumenyesha makuru na demokrasi mu Burundi. Aha Petero Nkurunziza yishuye ko atawurenganywa, ariko akavuga ko ubutungane buriko bukora akazi kabwo.
Yavuze yuko abenyesha makuru bafunzwe bafite byangombwa, ibyo sino bija kujewe, bafite byangombwa bari imbere y'ubutungane, bibarizwa mu butungane muri sentare, barafise uburenganzira kurondera abashingwamanza, baruzwe nga mu Burundi, babarondera babafashe kuburana. Ibyo byose yavugiye ngaha anye atabayitwara muri sentare hama baburane, nicyo sentare ibereyeho. Ntabwo bapfunzwe kugira ngo babakandamize, yari impamvu yatumye bafatwa, ibyo bagirizwa barasa uburenganzira bwo kwiregura n'abakurondera bafasha kwiregura bafata iyo nzira.
Abamenyesha makuru babajije umukuru w'igihugu asanzwe ari kizigenza w'ubutungane kwatotezurira abamenyesha makuru, ntiyaciye kure mu kwishyura icyo kibazo.
Mu mategeko twisunze ibizwa shingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora, akazi karagabuwe. Akazi karagabuwe, umukuru w'igihugu ashaka abe umucamanza mukuru, nta burenganzira afite wo kwinjira mu rubanza rutaracika. Nicyo bituma rero ubanza ahubwo bokerebuka muri sentare, icyo tubasaba baburane, barondere n'abavoka babafashe gushike vuba. Nibashima azobara amahoro, badashimye azokunguruza. Muri icyo gihe urumva rero ngiye kwitambika mu ndingano z'ubutungane, ariko ndabona bya bindi bita ubwigenge, ubutungane, kandi amategeko arabituza. Twe tuzakuza umucamanza mukuru iyo sentare zose za urubanza rwacitse atayungururizo ryari, niba cyaba twitura amarira dufata izindi ngingo.
Hari ikindi kibazo nkora mutima mu gisata cy'ubutunzi cyabajijwe kizigenza w'u Burundi, icyo nacyo cerekeye ingingo yo kugara unywero isaa zitatu z'ijoro n'imbitazi itera gahombo abadandaza b'ibinyobwa. Umukuru w'igihugu akavuga ko hari icyatumye iyo ngingo ifatwa.
Ingingo zafashwe zijanye n'uko ububare buhagarara saa tatu z'ijoro ntiyahoraho. Mwateza kukibaza ati mbega ni kubera iki bayizanye? Numva ko ari urwango. Niba banka abarongozi banyu baba babonye igituma, hariho imvo ntakabura imvo, hariho imvo mugabo iyo mvo ifise umwanya itangure n'igiherera, kumbe rero babwiye ati ejo ni sawa titubandanye turangurure. Nta kibazo mugabo ingenge ifashwe ntagira ibintu by'ibigumbagumba biza cyangwa turutwa na politike twinjiramo, kuko nitwebwe tubazwa umutekano wanyu, twe tubaza umutekano w'igihugu.
Amenyesha makuru bashatse kumenya ibyemeza ko igitero giherutse kuba ku ngabo z'u Burundi mu buraruko bw'igihugu cyakozwe n'igihugu cy'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yashize ahabona bimwe muri ibyo byemezo.
Rero ibiyinye ntibaye bwa mbere, byarabaye 2014, 2015, 2016, ibyo byarabaye. N'abandi bose cyo bundi n'umurahagarika bajya batuye mu ruhagarika, twarabafashe bajya bisha abantu, baratwemeza yuko turabafise none munsi, baronse imyemenyerezo mu Rwanda, baca muri Kongo baza kwica abantu mu Burundi. Turabifise, turabafise, turabafashe. Hanabandi bateje ubundi si bajya bonyine, abandi bateye baciye muri Kongo nabo nyine turabafata, baratubwira ati twaronse imyemenyerezo mu Rwanda, baducisha muri Kongo tuza gutera, twarabafashe, turafise. Hanabandi igihugu cya Kongo, igisirikare cya Kongo cyafashe guhera umwaka 2018, buri mwaka mwama bikurikirana ku mateleviziyo ati ngaba twafashe, turabashikirije. Abo dufata rero benshi tubabajije bati twebwe twaronse imyemenyerezo mu Rwanda, duca muri Kongo, batumuze gutera u Burundi. Bavurumva ariko rero si byo uno munsi, tubifate nkama mugabo twebwe Abarundi tuzoguma twubahiriza amasezerano bategeka mpuzamakungu, kuko u Burundi muri za nyigisho nababwiye kufata twabigishije kuzerekana igihugu, Abarundi ntibigeze n'umunsi n'umwe barota batera ikindi gihugu. U Burundi n'ubwami ni igihugu c'abanyamahoro.
Nayo kubona u Burundi bwaritwariye igihugu cy'u Rwanda ariko ntihagire igikozwe, Petero Nkurunziza avuga ko urubanza rutabora, byanse bikunze ukuri kuzoteba kukaja habona.
Ndabwa karorero abakoroni binje gutera ibihugu byo muri Afrika no hino no ku isi, mu Burundi araciye imyaka 120 binje mu gihe 1986 nga mu Burundi. None uno munsi ujya mu gihe wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi, ntibari ko arabikorera ko aciye imyaka 120 mbere n'abateye Burundi cyo gihe ntibakiriho. Mugabo tuzoibaza neza abateye Burundi, kuko hacyo tubabaza si Burundi bwonyine kuri ibijyanye n'ubukoroni. Muze mubaze no muri Tanzania ko arabidogadoga, muze mubaze muri Benin ariko arabidogadoga, mubaze muri Namibia ariko arabidogadoga, muri Kenya baritwariye abateye icyo gihe cy'ubukoroni kugeza naho bashumbusha. Urubanza ni rubungwa, mwanya ni ikintu gihambaye cyane. Hagira urubanza rwarinjiye kumbuno muzi nibikunda muga abanyarwanda bicari babizi neza yuko hace imyaka ijana ace imyaka amajana abiri abarundi bazo kwishuza bya rwanda
uwariko ararangiza ikiringo cyo kurongora Burundi amenyesha ko imbere yo kubisikanya ku butegetsi n'ubuzo bayatowe mu kwezi kwa gatanu ku ntebe y'umukuru w'igihugu azosubira kuremesha ikiganiro nk'icyo.